Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwirwe neza nshuti mwese, turi kumwe ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Turi kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2014. Hano muri studio ya 17 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Nanje Fidel Niyongabo. Ndabaramukije nanje.
Abantu benshi ntabwo twakomereza aho, none bakadufata umurongo wa politike dusabe hari ya Kigali ko twakwicarana tukaganira ku bibazo by'u Rwanda ntawuhejwe.
Uwo ni General Major Victor Byiringiro, umuyobozi w'umutwe wa FDLR, avuga ku cyemezo cy'uwo mutwe cyo gushyira intwaro hasi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato.
Yamara tutangurire ku makuru twabateguriye. Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko yemeye gutanga imihoho kumushikanganja jejwe ibibazo by'abasekombata Eric Shinseki, inyuma y'uko itohoza ryagizwe na leta ryemeje ko ibibazo bikomeye ku buryo bwo kwivuza bwategekanirijwe abasekombata byibonekeje. Inyuma y'inama n'umushikiranganji Shinseki mu biro vy'iwe Maison Blanche no munsi wa gatanu, Perezida Obama yavuze ko Shinseki yafashe ingingo yo gutanga imihoho wenye nubwiwe kubera adashaka gusamaza mu gihe itohoza ririko rirabandanya. Perezida Obama yatangaje ko yemeye ingingo yafashwe na Shinseki iyo gutanga imihoho. Perezida Obama yabwiye abamenyeshamakuru ko yabonanye mu nyuma yaho n'uwasubiriye Shinseki iby'agateganyo Sloan Gibson, yahoze ari cegera ciwe, akaba yavuze ku buryo butomoye ko guhindura ibintu mu bushikiranganji bujejwe abasekombata bitotegerezwa kurindira. Perezida Obama yararemerewe cyane ku vyerekeye kwirukana Shinseki, umujenerali w'inyenyeri zine yapasuye mu gisirikare, inyuma y'uko bimenyekanye ko abasekombata bategerejwe kurindira amezi n'amezi kugira bashobore kubona n'abaganga. Abakozi b'ubushikiranganji bw'abasekombata bakaba bagerageje guhishira ivyo bibazo.
Polisi mu gihugu cya Malawi yarashiba isasu biryana mu maso ku bantu bigaragambyaga basaba ko habaho gusubiramo ibarura ry'amajwi nyuma y'amatora yabaye y'umukuru w'igihugu mu cyumweru gishize. Abigaragambya batwitse amapine y'imodoka banangiza amaduka mu murwa mukuru Lilongwe. Izi mvururu zabaye mu gihe hategerejwe ko urukiko rukuru rufata umwanzuro ku byavuye muri ayo matora. Perezida Joyce Banda avuga ko ayo matora yaranzwe n'ibikorwa by'uburiganya no kwiba amajwi. Yategetse ko amatora asubirwamo mu gihe cy'iminsi 90 kandi ko icyo gihe atazigera yiyamamaza. Ariko urukiko rukuru rwanze kubahiriza icyemezo cye nyuma yaho abatavuga rumwe na leta bamaganye icyifuzo cya Banda. Ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga amajwi y'agateganyo, Banda yazaga ku mwanya wa gatatu. Peter Mutharika niwe wazaga ku isonga mu majwi yaramaze kubarurwa. Umuvugizi wa Mutharika yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bifuza ko ibyavuye mu matora bishyirwa ahagaragara.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abantu babiri canke barenga bishwe mu myerekano ku mugwa mukuru w'igihugu ca Centrafrique Bangui, aho bwicanye n'uruhagarara vyiyongeye mu misi ya vuba. Abo bantu babiri bishwe igihe habo kurasana ku mugwa mukuru Bangui. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryamenyesheje ko abantu bitwaje ibigwanisho bari mu myerekano barashe mu kibanza c'inteko zijeje gucungira umutekano ziva mu gihugu c'u Burundi zishuye mu kurasa. Umumenyesha makuru akorera ku mugwa mukuru wa Centrafrique Bangui yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bantu bari mu myerekano bariko basaba inteko zo mu mahanga kwaka ibigwanisho abagwanya ubutegetsi bagizwe hanini n'abayisilam bazwi ku izina rya Seleka, n'abagwanyi bagizwe hanini n'abakristu bazwi ku izina rya Antibalaka. Iyo migwi uko ari ibiri yagirijwe ubwicanyi bwabereye ku mugwa mukuru Bangui muri iyi ndwi. Abari mu myerekano basavye kandi isubizwaho ry'igisirikare cy'igihugu cariho imbere y'uko President François Bozize akugwa ku butegetsi mu mwaka uheze. Ejo kuwa kane imikangara iyo mu bagwanyi baba Antibalaka barasambuye umusigiti ku mugwa mukuru wa Centrafrique Bangui mu bisa nuko bariko bihora ku gitero cabaye ku munsi wa gatatu ku isengero cahitanye abantu 15 canke barenga.
Ministri w'ingabo w'agateganyo mu gihugu cya Ukraine aravuga ko bazakomeza kugaba ibitero ku mitwe ishaka kwiyomora kuri Ukraine nyuma yaho iyo mitwe irasiye kajugujugu yarimo umujenerali w'ingabo za Ukraine. Mikhailo Koval yavuze ko ingabo z'igihugu zimaze kwirukana iyo mitwe mu majyepfo n'uburengerazuba bw'akarere ga Donetsk ndetse ngo no mu majyaruguru ya Luhansk. Yavuze ko ibyo bitero bizakomeza kugera amahoro n'umutekano bigarutse muri utwo turere. Koval yemeje ko abasirikare 20 b'ingabo z'igihugu bamaze kugwa muri iyo mirwano. Umuvugizi wa Presidensi ya Amerika John Kenny ku munsi w'ejo yavuze ko igitero kuri kajugujugu y'ingabo za Ukraine byerekanye ko iyo mitwe ikura intwaro zikomeye mu bihugu byo hanze. Hagataho umwe mu bayobozi mu muryango wa OTAN yavuze ko Uburusiya bukomeje gukura ingabo zabwo hafi y'umupaka wa Ukraine. Mu itangazo uyu muyobozi yavuze ko ingabo zigera kuri 2/3 zimaze kwigizwayo. Leta zunze ubumwe za Amerika na OTAN bakomeje kotsa igitutu igihugu cy'Uburusiya gukura ingabo hafi y'uwo mupaka ngo kuko ari byo biteza impagarara muri Ukraine.
Igipolisi mu buraruko bw'igihugu cy'Ubuhindi gitangaza ko abantu babiri bahagaritswe bifatiye kubivugwa ko bafashe ku nguvu ikivunga abigeme babiri batowe bamanitswe ku giti. Umwe mu bikekwa azari mu mvuto. Abo bana b'abakobwa bazimanganye ku munsi wa kabiri inyuma yuko bagiye hanze y'inzu zabo kwitabara kubera mu nzu zabo atabibanza byo kwitabariramwo vyariho. Abanyagihugu baba mu gice cha Budwan mu ntara ya Uttar Pradesh batoye abo bana babigeme baneneta ku giti cy'umwembe ku munsi wa gatatu. Ibipimo byagizwe kuri bo byasanze bafashwe ku nguvu. Umushikiranganje w'intwara yo hagati w'igihugu cy'Ubuhindi yasabye leta ya Uttar State gutanga raporo ku vyerekeye icyo gitero mu gihe ishavu kwifatwa ku nguvu ryabo bigeme ribandanya gukwiragira mu gihugu cy'Ubuhindi.
Shuti turi kumwe iyi ni radio Ijwi rya Amerika muri gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA.
Amakuru ya karere kibiyaga bigari. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite ibirindiro byawo mu burasirazuba bwa Kongo kuri uyu wa gatanu washize intwaro hasi. Umuhango wabereye mu karere ka Buleusa mu ntara ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru ukaba wakurikiranywe n'intumwa za SADC, iza MONUSCO ndetse n'iza Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi, umuyobozi wa FDLR General Major Byiringiro Victor arasobanura impamvu bashize izo ntwaro hasi.
Ubundi ntwaro twazishyize hasi tariki 13/12 umwaka ushize tubikuye ku mutima wacu kugira tuti intambara zadutwara abantu benshi ntabwo twakomerezaho noneho akadufata umurongo wa politiki dusabe hariya i Kigali ko twakwicarana tukaganira ku bibazo by'u Rwanda ntawuhenjwe maze tukabibonera igisubizo. Ubwo rero abantu bakomeye kugira intugunda bavuga bati mwarabikoze ariko nta bantu benshi bari bahari kugira ngo babe abagabo bakomeza kubihwihwisa none ku buryo uyu munsi twafashe icyemezo cyo kugira ngo noneho twerekane intwaro ku mugaragaro hanyuma n'abantu nyine twavuze tuti nikubitiro rya mbere ngaba abazi depoje ibindi bikazakurikira.
None se General Byiringiro, ubu intwaro mwashyize hasi mu by'ukuri zirangana iki? Ni intwaro zo mu buhe bwoko?
Intwaro twashyize hasi zigera ku ijana ariko noneho mu ntwaro nini izo bita arme d'appui twatanze 12 izindi zose ni imbunda bita iy'umusirikari ku giti cye.
Nukuvuga kuri uyu munota tuvugana nyuma y'imihango yo gushyira hasi izo ntwaro abarwanyi banyu basigaye imbokoboko
none iyo washyize intwaro hasi wasigarana ikindi ubwo twabaye dutanze izo ijana n'abari bazifite ubu bagiye kuba bacumbikiye ahitwa Kanyabayonga ubwo n'andi nyine bikazakurikira niyo koko processus irimo kugenda neza.
Ninde ubacumbikira aho ngaho muvuga Kanyabayonga?
Ba, ubwo rero ikibazo twagiye kadeke rwose uyu munsi niho duhaye ibisubizo ibibazo bifite mu ntoki zayo ariko ikabifatanyije nyine na guverinoma ya Kinshasa kuko turi kuri teritwari ya Kinshasa ubwo barafatanyije kandi ndumva uko babipanze kugira ngo nyine batwereke ko rwose ari seriye kuko ubundi iyo seriye yari yarabuze twabyemeye rwose kandi bizagenda neza ubwo rero hari na monika ibibafashijemo hari ugutwara abantu ubwo wenda hari n'ibyo izatanga ariko kadeke ntibifite ame
kuri uyu munota mwashyize intwaro hasi kuri uyu wa gatanu icyo mwumva leta y'u Rwanda yakora kuri uyu munota kugira ngo ari ibyo biganiro ari gutahura abantu banyu bishoboke ni iki mwumva mwasaba ubutegetsi bw'u Rwanda kuri uyu munota
ubonde kuko twahisemo politike ni ikinguru rirembo rwa politike ku mashyaka yose nawe ugomba gutotezwa kandi amashyaka agakorera mu ituze icyo twita sekurite hanyuma tukashobora no kugera kuri icyo kibazo cyo kuganira ndumva icyo ari icyifuzo nyamukuru twagombye nyine gushyigikira twese kugira ngo dushobore kugera ku mahoro arambye ari mu Rwanda ari mu aka karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Etienne Karekezi kuri icyo kiganiro wagiranye n'umuyobozi wa FDLR. Hagataho twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ariko ntiyitaba telefoni ye. Tubararike ko mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri iki cyumweru mugenzi wacu Etienne Karekezi n'abatumirwa be bazagaruka kuri iki cyemezo cya FDLR cyo gushyira intwaro hasi.
Iyi ni radio yacu program shasha ijwi rya Amerika kuva kumbere kushika ku munsi wa gatanu isaha imwe n'igice ku mugoroba. Mu Burundi kuvuza amahoni isaha 10:02 isaha nibaza ko ari isaha saa sita n'iminota 20 murantunga no kwambara impuzu canke ico cose kiri mu ibara ry'ugwatsi rutoto n'ivyo byari byasabwe n'abanyagihugu kugira basabe irekugwa rya Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishirahamwe APRODH mu gihe ivyo byari byasabwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike harimwo n'urunani rw'abamenyeshamakuru UBG urwego CNC ntigwashimye iyo nyifato. Richard Giramahoro ayoboye ugo rwego rujeje gucungera imenyesha makuru mu Burundi avuga ko abamenyesha makuru barenze akarimbi mu bijanye n'umwuga wabo n'inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Isa 6:02 mu gisagara cha Bujumbura abari mu miduga ku mapikipiki no ku makinga babishaka bose bavuga ija mahoni klakso mu Faransa. Abatari bake nabo baba abiyunguruza ku vyuma canke n'amaguru bambaye imuzu ibirato amahereni imofero ibikomo canke icarico cose mugabo kirimo ibara ry'ugwatsi rutoto abadashaka kwerekana aho bahagaze bambaye imuzu irimo akabara k'abagatoya ariko gakabagatsa n'ugwatsi rutoto bamwe mu bato bashoboye kuvugana bavuga ko ubuzi bwabo butabibarekurira ariko ntibashobora kureka kwifatanya na Peter Claver Mbonimpa kuko ifungwa giwe arakarenganyo kandi warongoye ishirahamwe rihanira gateka kazina muntu n'akabafunzwe wa PRODH afise uruhara runini mu gufasha abandi abadandaza bati ntitwomuheba kuko yadufashije vyinshi natwe tugowe odazi bizabishaka arongoye sindika y'abadandaza CIJEKO
twaramubonye aduserukako igihe abadandaza bakenyezi badandaza ibitenge mu isoko kwa Sioni bahura n'ingorane zo kunyagwa ibidandazwa byabo n'igisata kijejwe kwegeranya amakori Ober iriwe inyuma yacu iminsi ibiri kurikirana agerageza guhanura impande zose uko inyishu yoboneka mu mwumvikano mwiza birumvikana rero ko agwanira gateka kazi na muntu koko
ivyo bikogwa vyari vyatunganijwe n'amashirahamwe adaranye ivyicaro vya politike n'urunani rw'amenyesha makuru IBJ kuri uyu wa kane ayo mashirahamwe yari yatangaje ko ubishaka wese yokwifatanya n'abandi kugira basabe ifungurwa y'urongo ya Prodehash bakaba bari basavye ko ku isa 6:20 imiduga yose ayizo bigeze n'amakinga n'amapikipiki bose boca bavuza ihoni kandi bose bakambara ibintu birimwo ibara ry'ugwatsi rutoto kugira berekane akababaro bafise mugerero urongo runani rw'amenyesha makuru IBJ Alexandre Niyungeko ari mu batanze ubwo butumwa kuri uyu wa kane ugwego sense rujeje gucungera ibinyamakuru rubona ko amenyesha makuru barenza karimbi risharigira amahoro agira ati
mu gutanga izo nkuru zijanye nivyo vya president wa Prodehash hariho ibintu twovuga yuko abamenyesha makuru nibimenyesha makuru bimwe bimwe umengo haraho biriko birarenga akarimbi mu bijanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru
warongoye ugwego sense amenyesha ko amenyesha makuru barenza amategeko
nko mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru biravugwa yuko mu ngingo ya 18 umumenyesha makuru yo kwirinda kuvuga canke kwandika ibintu byo hava bihungabanya umutekano w'abanyagihugu urumva harimo ibintu bivugwa ingene bomushigikira vyuko wogira ikina kiriya mugabo ico bavuga bokora ugasanga ntibabisabiye uruhusha haba nko muri meri canke abajejwe inzego z'umutekano
Alexandre Niyunge kowe arongoye urunani rw'amenyesha makuru IBJ asigura ko atategeko na rimwe barenze kuko guharanira ubutungane n'ingendo ya demokrasi n'amenyesha makuru birabaraba
nta bifatiye na gatoyi kuko twebwe abamenyesha makuru turahamagarirwa bavuga nti na deontoloji yacu nakaranga mukima kumwuga wacu ko guhagararira ingendo ya demokrasi na cyane cyane ibyerekeye ibyo kwigenga kw'abantu byerekeye uburenganzira bw'abantu nibyo duhamagarirwa n'uvuga nti mbere mu ngingo ya kabiri ya code de deontoloji yacu hanyuma kandi muvuga nti sense ntacyo twigisha ku byerekeye deontoloji wacu kuko abamenyesha makuru niyo bayishyizeho kandi nabo bayikurikiye ibyo rero nibaza ko aho oye bahihembeye
warongoye Prodehash uyu munsi arumanije indwi zibiri afungiwe mu ibohero rikuru rya Mimba I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita
iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda ministeri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa bayo basohoye icyegeranyo ku kibazo cyo gukura minda zatwawe zitateganyijwe abakoze ubushakashatsi berekana ko 47% z'inda zose zitwarwa ziba zititeguye 22% zikaba zivanwamo ku bushake naho 15% zivamo mu buryo butunguranye Asumta Kaboyi adufitiye inkuru kuri iki cyegeranyo
Ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko mu Rwanda umubare w'abakuramo inda ugenda wiyongera. Kuva mu mwaka wa 2009 abantu 60,000 bakuyemo inda, ni ukuvuga 25 ku gihumbi. Kandi bafite imyaka iri hagati ya 15 na 44 kuri Minisiteri y'Ubuzima ngo usibye ubuzima bw'abakuramo inda buhasigara Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko wakuyemo inda bitwara leta amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari buri mwaka agenda mu kuvura abakuyemo inda kuko hanini uwakuyemo inda asigarana ubumuga uyu ni Dr Felix Sayinzoga umuganga muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi
byagaragaye ko byibuze gushobora gufasha umuntu yagize ikibazo cyo gukuramo inda bishobora gutwara amafaranga agera ku madolari 93 kuri case imwe buri mwaka bitwara amafaranga gana na miliyoni imwe n'ibice 7 buri mwaka y'amadolari murumva ko ari amafaranga menshi so bikaba bivuze ko byabahugo byiza cyane ko abantu bashobora kugira aho babona uburyo bwo kurinda imbyaro mu buryo bworoheje
mu mpamvu zimwe zituma habaho izamuka ry'umubare w'abagenda bagaragaraho gukuramo inda mu bari w'abakobwa bakiri bato bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bari mu kigero cy'imyaka 15 na 29 nibo benshi mu bagaragaraho gukuramo inda nubwo gukuramo inda ari icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda ariko nanone hari abemerewe gukuramo inda kandi ntibabe bakurikiranwa ababyemerewe ni igihe umubyeyi bigaragaza ko n'umwana ubuzima bwe buri mu kaga bikemezwa na muganga ariko hari n'abandi itegeko ryemereye kuba bakuramo inda mu gihe umuntu yafashwe ku ngufu cyangwa se kuba yatewe inda n'ubu bafitanye isano bya hafi no mu gihe yashyingiwe ku mbaraga ibyo ariko nabyo bigomba icyemezo gitanzwe na Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo muganga yemere gukuramo inda gusa ngo hari benshi bagwa mu cyacyo gukuramo inda kandi uburyo bazitwayemo bushobora gutuma babona uburenganzira bwo kwikuramo mu buryo bwiza bayikuriwemo na muganga uhindi Dr. Nyabyendarorie wo mu kigo nyarwanda cyita ku mubyeyi Arbef mu magambo y'iniye y'Igifaransa
gufatwa ku ngufu biteye isoni rero hagati aho ngaho gya kibaza atese nzabigenze gute indika birakura ariko ubundi iryo tegeko rirahari yemera ntabwo rwose nemeza yuko abenshi batari bayimenye umwana wafashwe ku ngufu kuko biriho bizakomeza kubaho turi muri isi ntabwo wavuga ngo ibyaha ntibizakorwa
abakoze ubushakashatsi bavuga ko benshi mu bo inda zihitana baba bashatse kuzivanirwamo n'abantu badafite ubumenyi ngo kandi hari imiti Minisiteri ivuga ko yateganyirije mu kugabanya ingaruka kuri ibyo bibazo cyakora hadi niyongeraho ko hari abagira isoni biturutse ku kato bashobora guhabwa cyangwa se umuco nyarwanda utagaragaza neza umuntu wakuyemo inda yatwise mu buryo budasobanutse Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze cyane Asumta Put your flags up in the sky
Hasigaye iminsi 13 ngo higanwe igihe gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ritangure mu gihugu cya Brazil muri Amerika y'Epfo. Uno munsi turavuga mu mugwide ku bihugu bya Uruguay na Costa Rica. Mugwide ugizwe n'ivyo bihugu hamwe n'ibihugu by'Ubwongereza n'Ubutaliyano. Igihugu cya Uruguay kimaze gutsindira igikombe cy'isi yose kabiri. Igikombe cya mbere Uruguay yatsinze cyari igikombe cya mbere cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cishira hamwe FIFA cyo mu mwaka w'igihumbi 1930 cyakiniwe ku butaka bwayo. Icyo gihe igihugu cya Uruguay cyasinze igihugu cya Argentina ibitsindo 4 kuri 2 mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose cy'uwo mwaka w'igihumbi 1930. Ubwo rukino rwarorerewe n'abantu 193, Uruguay ikaba yabaye igihugu cya mbere cyatsindiye igikombe cy'isi yose. Igikombe cy'isi yose cya kabiri Uruguay yatsindiye hari mu mwaka w'igihumbi 1950 mu gihugu cya Brazil. Urukino rw'igice cya nyuma cy'icyo gikombe Uruguay yatsinze Brazil ibitsindo 2-1 ku kibuga cy'umupira w'amaguru rurangiranwa cya Maracana mu gisagara cya Rio de Janeiro. Mwaka w'ibihumbi 2010 Uruguay yarashitse mu gice cy'imbere y'igice cya nyuma. Mu gihe Uruguay iriko yitegurira igikombe cy'isi yose cimirije mu ndwi zibiri muri Brazil, izina riguma rivugwa cyane mu binyamakuru vyo mu gihugu cya Uruguay ni izina ry'umukinyi akomeye Luis Suarez. Abantu baribaza nimba zoba yakize neza ku buryo azokina mu gikombe cyo mu kwezi kuza muri Brazil. Hamwe atokina byogira ingaruka zikomeye ku mugwi serukira igihugu w'igihugu ciwe. Suarez muri iki gihe afise imyaka 27 yaragize ikibazo kwivi ry'ibubamfu igihe ariko yimenyereza na bagenzi be w'umugwi serukira igihugu ku munsi wa gatatu heze. Suarez yinjije ibitsindo 11 mu kiringo cyo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka muri Brazil. Niwe mukinyi amaze kwinjiza ibitsindo byinshi cyane mu mugwi serukira igihugu wa Uruguay, no kuvuga ibitsindo 39 mu nkino 77 mu mugwi serukira igihugu. Naho ko vyerekeye mu gwiseruka ya gihugu wa Costa Rica nta byinshi cyane bakurikirana mu mupira w'amaguru biteze kuri uwo mugwi, umuntu aravye yindi migwi serukira gihugu bizohura mu mugwi de. Costa Rica yavuyemwe mu nkino za mbere zo mu mirwi yarimwo mu bikombe by'isi yose mu myaka y'ibihumbi 2002 n'ibihumbi 2006. Yashoboye gutsindira kuja mu gikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2010 muri Afrika y'Epfo. Igihe cyonyine Costa Rica yavyifashemo neza hari mu mwaka w'igihumbi 1999 mu gihugu c'Ubutaliyano, aho bwari bubaye ubwa mbere icyo gihugu kija mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru. Costa Rica yarashoboye kunguruza mu nshuro ya kabiri y'icyo gikombe, aho yakuwemo n'igihugu cyitwa Czechoslovakia muri icyo gihe ibitsindo 4-1. Nyamara ibyo ntibyari bibi ku gihugu cyari gihiganywe ubwa mbere mu gikombe cy'isi yose.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu nabwo tugeze kuri wa mwanya abakunzi bacu batugezaho ibitekerezo bakoresheje urubuga rwacu rwa Facebook. Uyu munsi ubwo butumwa twabusomewe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Uno munsi twaganiriye n'abanywanyi bacu kuri Facebook ku makuru twaronse yuko FDLR yashize ibigwanisho hasi nk'uko yari yarabimenyesheje ko izobikora ku itariki y'uno munsi ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ibigwanisha ijana birenga nivyo vyashikirijwe abagwanyi barenga ijana bashikirije ivyo bigwanisho bazokingirwa umutekano n'amashirahamwe mpuzamakungu MONUSCO na SADC ariko umuvugizi wa leta ya Congo avuga ko naho iyo ngingo yafashwe na FDLR ari nziza baracategereje ko abandi bagwanyi barenga 1400 bashira ibigwanisho hasi twabajije abanywanyi bacu kuri Facebook uko babibona Blaise yavuze ati ivyo ni byiza ati burya intambara irasenya ntiyubaka atariko se ko numva ijana ari bake twari tuzi ko bose babikorera hamwe atubwo ni hazaje haza ijana murumva bitazotwara imyaka nka 10 kugira ngo bose bashire intwaro hasi ati je mbona amahoro akiri kure bodyguard wakavuga ati kuba bose batarabishira hasi ntawo bizera kuko wosanga ari imitwe bari guteka kugira ngo bazobone uko bakora intambara bamwe bava hanze abandi bari mu gihugu ati gusa ico gitekerezo cari ciza ariko kizoba cizanya kuri bose bashize intwaro hasi ni bakomereza aho Mahizi we avuga ati ndumva ari byiza gusa baratinze ati ni batahe Kabeja we akavuga ati uko vyogenda kose FDLR iteye intambwe nziza guharanira amahoro ubu noneho biroroshe ko isi yose ibona uwifuriza neza abanyarwanda na karere muri rusange hagati ya leta y'u Rwanda n'abayigwanya Ingabire we akavuga ati MONUSCO na SADC nibacungere neza umutekano w'abashize intwaro hasi ati nabasigaye bazohagarika intambara Jacques wakavuga ati ni byiza ariko president nawe azobakire bose kuko intambara irasenya ntiyubaka atariko nibiture bose twizeye imana wakavuga ati ubwo ikinyoma nkico hari uwo cofata ati akaboko kamwe gatanga machine gun akandi gahishe inyuma igifaru ati nibatahe bareke guta igihe mu mashamba Sanzira we akavuga ati intambara irasenya ntiyubaka atariko ntibehagije banatahe baze twubake urwatuvyaye kuko iwacu na mahoro masa Inosa wakavuga ati ayo namacenga ya Tanzania atariko ntaco uRwanda ruri tayari kubakira Kavukira wakavuga ati bagize neza gushira intwaro hasi batahe twubake Jean Paul akavuga ati uko nokuyovya kugira ngo batwereke ko ari amahoro politiki ya FDR turayizi nugwiyererutso niboshobora gushira intwaro hasi barazaza mu Rwanda nkuko bahora babivuga Josephine akabaza ati Kagame uhoze intambara mu kanwa azobigenza ate ko hagiye gukurikiraho umukino wa politiki kandi yo ikaba yaramwihisha Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu badushikirije kuri Facebook kuvyo biyumvira ku nkuru yerekeye ugushira ibigwanisho hasi kwa FDLR kwabaye kuri no munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu
Urakoze cyane Oriane kuri ibyo bitekerezo wadusomeye
Imbere y'ugusezerana tubabwire incamake y'amakuru twari twabashikirije President wa America Barack Obama yatangaje ko yemeye gutanga imihoho ku mushikiranganje ajejwe ibibazo by'abasecombat Eric Shinseki inyuma yo kwitohoza ryagizwe na leta yemeje ko ibibazo bikomeye ku buryo bwo kwivuza bwategekanijwe abasecombat bibaye ibikomeye
Polisi mu gihugu cya Malawi yarashe ibisasu biryana mu maso ku bantu bigaragambyaga basaba ko habaho gusubiramo ibarura ry'amajwi nyuma y'amatora yabaye y'umukuru w'igihugu mu cyumweru gishize.
Abantu babiri cyanke barenga bishwe mu myerekano ku mugwa mukuru w'igihugu cya Centrafrique Bangui aho bwicanye n'uruhagarara byiyongeye mu minsi ya vuba.
Ministiri w'ingabo w'agateganyo mu gihugu cya Ukraine aravuga ko bazakomeza kugaba ibitero ku mitwe ishaka kwiyomora kuri Ukraine nyuma yaho iyo mitwe irasiye kajugujugu yarimo umujenerali w'ingabo za Ukraine.
Mu buraruko bw'Ubuhindi batangazwa ko hagaritswe abantu babiri bagirizwa gufata ku ngufu ikivunga bigeme babiri batowe bamanitswe ku giti. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri mugoroba babigarukiye hatuboneye akanya ko gushimira ingenieur Sule Tarawale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro kuri mugoroba mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Edirwema nkaba mbashimiye kandi mbifuriza weekend nziza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.